Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gakye neza nshuti bavandimwe. Neujeniya Mukankusi ubasuhuza. Mu Rwanda mukumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 no mu Burundi no mu burasirazuba bwa Kongo mutumvira ku mirongo migufi short waves. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Amafaranga yabo uko twabyumvikanye bazagenda bayabona muri uku kwezi nk'ukurikira. Urumva kwishyura abaturage nk'aho bisaba kanya ntabwo bihita biza, bamwe na bamwe bazakomeza bagenda babona amafaranga yabo, ariko hari n'ibindi twumvikanye twagomba kubanza kuganiraho.
Uwo ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, Uwihanganye Jean de Dieu, abwira Ijwi rya Amerika ko gahunda yo kwishyura abazimurwa ahazagurirwa ikibuga cy'indege cya Gisenyi yatangiye nubwo adatanga igihe izarangirira. Yahumurizaga rero abarimo guhangayikishwa n'umutekano muke aho amabandi yihisha mu mazu yasenyutse yimutswemo akabambura akanabahohotera, bakaba bibaza igihe nabo bazishyurirwa. Iyo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ikibazo cy'abana ku birebana n'ururimi rukoreshwa mu burezi mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo guhunguka bava mu bihugu bya Tanzania, Kenya na Uganda, ndetse n'amakuru ya siporo n'imikino. Turaza ko yabagezeho ku buryo burambuye mu kanya. Mube hafi ya radio yanyu. Turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru nayateguriwe kandi maragezwaho na mugenzi wanjye Aloyse Bigirimana. Aloyse, bwakeye neza.
Bake Eugene, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umukuru w'abarwanya leta ya Sudani y'umanuko Riek Machar ku munsi wa gatandatu yaranse kwitabira ubutumire yahawe na Perezida Salva Kiir bwo kugendera umurwa mukuru Juba. Machar arongoye umuhari urwanya leta SPLM-IO yabwiye Perezida Salva Kiir aho bari mu nama i Khartoum kwicuka muri Sudani y'umanuka atari cyiza ku buryo intumwa z'abarwanya ubutegetsi zitabira ubwo butumire. Amasezerano y'amahoro aheruka gushyirwa ko umukono avuga ko abayasinye basabwa kurungika amazina yabo baserukira bazoba mu nzego mfata kibanza, harimwo n'abazoba bari muri komisiyo izobijejwe gucungera iyubahirizwa ry'ibiri muri ayo masezerano y'amahoro yasinywe basinye aho rero ngo bitarenze itariki 26 z'uku kwezi. Perezida Salva Kiir yatangaje ko yiteguye gukorana na Machar kugira batangure ibihe bishasha muri Sudani y'umanuko. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir nawe mu mpera z'indwi yari yateguye ibirori byo guha ubushimwe Salva Kiir hamwe na Riek Machar ku ntumbero bagize yo kwiyemeza guharanira amahoro muri icyo gihugu. Abanyetanzania ejo ku munsi w'Imana bari mu kigandaro aho bashingura ibiziga by'abantu ba mbere muri 2024 bahitanywe n'impanuka y'ubwato. Ubwo bwato bwari bugenewe gutwara abantu 100 ariko bagereranya ko bwarimwo abaharugwa muri 300. Mushikiranganji wa mbere wa Tanzania Kasim Majaliwa niwe yari yaserukiye leta muri ivyo birori vyo kubashingura. Perezida wa Tanzania nawe John Pombe Magufuli yategetse ko abari batwaye ubwo bwato bose batabwa mu mvuto, barimwo n'umukuru wabo yataye ubwo bwato busigara mu maboko y'umuntu ataramenyereye kubutwara. Abo bose ubu bakaba bari mu minywe y'abajejwe umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremeza ko zizotsinda intambara yose n'igihugu cy'Ubushinwa ifatiye ku rudandazwa. Ibyo byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo. Ni mu gihe kuri uyu wa mbere ariho ayandi matagisi mashasha leta ya Trump yongereje ku bidandazwa by'Ubushinwa byinjira muri Amerika atangura gushirwa mu ngiro. Mike Pompeo yatangaje ko ivyo ari mu ntumbero yo kunaniza Ubushinwa bwitwara nk'igihugu gitunze ku isi kandi ciba ubumenyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Trump isigura ko kongereza amatarisi ku bidandazwa by'Ubushinwa bizotuma ico gihugu gihindura ingendo kigakorana neza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. na ishirahamwe mpuzamakungu ni ibanki nkuru y'isi yose hamwe ni ishirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge bariko barakorana n'amashirahamwe yaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika akomeye mu vya tekinolojia mu ntumbero yo gukinga ibiza by'inzara bishobora gutera ibice bimwe ku isi. Umukuru w'ibanki nkuru y'isi Jim Yung Kim ashikiriza ko kubona imiliyoni z'abantu bagwiriyemwo abana babangamiwe no gufungura nabi muri iki kinjana cha 2021 ari ibintu bibabaje cyane. Urwo runani rw'amashirahamwe mpuzamakungu akomeye mu butunzi rugiye gushiraho uburyo bwo gukora amatohoza mu turere tubangamiwe n'inzara kuruta utundi ku isi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ibanki nkuru y'isi bamenyesha ko abantu bashika ku miliyoni 224 ku isi babangamiwe no kubura ibifungurwa gushika uyu munsi. Nayo tugarutse muri Afrika, abakozi 12 bo bari mu bwato bw'ubudandaji bwo mu Buswise baranyurujwe n'abantu babuteye mu gihe bwariko bugira ku nkengera z'amazi muri Nigeria. Kompanyi Masoel Shipping yegukira ubwo bwato yatangaje ko abantu 19 aribo bari muri bwo kandi bwatewe butwaye ingano bukuye ku kivuko cyo kumurwa mukuru Lagos muri Nigeria. Itorokanizo ry'amakuru Reuters ryatangaje ko Leta ya Nigeria yatangaje ko abari muri ubwo bwato bamuka mu bihugu bya Philippines, Slovenia, Ukraine, Romania, Croatia hamwe na Bosnia. Leta imenyesha ko abo bose uko ari 12 batazwi irengero gushika ubu.
Urakoze Aloys. Inshuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho imiryango isaga 90 igomba kwimuka ahazagurirwa ikibuga cy'indege cya Gisenyi itewe inkeke n'amabandi asigaye abatira. Bamwe bahawe ingurane barimuka, ariko abasigaye mu gisa n'amatongo batarishyurwa bavuga ko umutekano wabo wabaye muke. Ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana.
Biba bisaba gutaha kare nko mu masaha 12 isambuye abantu baba barangije gutaha. Tashye nyuma yaho nyine nawe urabyumva.
Ni umwe mu bagituye mu mbago zaho ikibuga cy'indege kizagurirwa, aho mu miryango isaga 300 hishyuwe bamwe naho igera kuri 95 ikaba yitegereje guhabwa ingurane. Aba nibo bataka umutekano muke baterwa n'amabanda atangira abantu mu masaha y'umugoroba akabambura ibyo bafite abandi akabakubita. Bihisha mu bizu byasenyutse kuko basigaye batuye intagarane.
Harimo abantu bamutega nyine bakabambura bakanabakubita. Kubera ko abantu bamaze kwimuka kandi nyine baje bakurikira ikintu bimutse, hasigayemo amazu ndetse atari kubamo n'abantu. Ubwo rero niyo mpamvu kwimuka birakenewe cyane, kubera ko nyine amazu asigayemo hano arabaze, abajura baba batumereye nabi.
Izina ry'Imana baranigana baranambura.
Bakabaka n'udutelefoni na n'udushakoshi baratujyana.
Kubera ko mbere nago umuntu yabaga yakunigira nkaha, ariko usigaye yagera ari imbere bakagusha muzi kabura n'uwagutabara bakigendera.
Nabo tuzi yemye nibatewe no mwibi bice bibye kubunga muno bashaka aho biba cyangwa gutega abantu nijoro.
Iki kibazo bari banakigejeje ku buyobozi bw'akarere mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, bavuga ko kwimuka kwa bamwe abandi bakihatuye bizateza umutekano muke abasigaye.
Kwebwe abantu muramara kubimura twe dusigayemo hagati, muraza kuducungira umutekano rwo kurundi.
Ni kwivuga ngo yeregenda babaye
fate ibyabo bagende hano hakirimo abantu batari bishyurwa. Urumva icyo gihe harabo umutekano gute, kandi harutarishyurwa haruwafatiwe ibyangombwa nawe babibitse wabuze icyerekezo arimo.
Kubuso bungana na kilometero imwe n'igice mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu ikibuga cy'indege kizagurirwa, uhasanga ibizu byasambuweho amabati agasigara amatafari cyangwa nayo akavanwaho igice, ahandi ubu hasigaye hahingwa. Abasigaye batuye bategeranye ku buryo bavuga ko no kurahurirana bitaborohera. Muri bo hari abavuga ko hashize amezi 2 ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu batwaye ibyangombwa byabo ngo bishyurwe, ariko magingo yahabwa ibyangombwa n'amafaranga y'ingurane nta na kimwe barabona. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bukiganira n'inzego zirebwa no kwimuka kwabo, kandi ko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari hari abazishyurwa bakagenda nubwo katagaragaza igihe nyacyo bazishyurirwa. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe gutwara abantu n'ibintu wihanganye Jean de Dieu, yabwiye ijwi rya Amerika ko gahunda yo kubishyura yatangiye kandi bigikomeza. Gusa nawe ntatangi igihe ntarengwa kwishyurwa kwabo bizaba byarangiye.
Byaratangiye kubishyura amafaranga yabo kuko twabyumvikanye bazagenda bayabona muri uku kwezi n'ukurikiyeho. Urumva kwishyura abaturage nkaho bisaba kanya, ntabwo bihita biza. Bamwe na bamwe bazakomeza bagenda babona amafaranga yabo, ariko n'ibindi twumvikanye twagomba kubanza kuganiraho ibyo bari basabye n'ubutwaza ibintu byabo. Ariko byose byaratunganye kandi komite zabo twarabibamenyesheje.
Nta gihe muteganya byaba byarangiyeho
amafaranga yo kwishyura kurosi uyu mwaka tuzakomeza tugenda tubishyura ku buryo bwihuse. Ntabwo twavuze ko tuzaba twabishyura kwa munani, twavuze ko kubishyura bizatangira no kwezi kwa munani, kandi amafaranga arahari twarayemeje. Hari bamwe bayabona mu kwezi ukurikiyeho kwa cyenda n'abandi bagenda bayabona bagira vuba uko bishoboka nk'uko twabyumvikanye.
Minisitiri wihanganye avuga ko mu byiciro byo kwagura iki kibuga cy'indege cya Gisenyi uyu mwaka icyitaweho cyane ari ukwishyura abaturage, ibyo kucyagura bikazakurikiraho. Ibikorwa byo kwimura abaturage ku mpamvu z'inyungu rusange byagiye bikunda kwinubirwa n'abaturage bamara imyaka myinshi basiragira ku ngurane, bakamburwa uburenganzira ku butaka bwabo nyamara batarahabwa ingurane ikwiye.
Njye ubwanjye batangiye kumbarurira hashize imyaka 12.
Ni mu gihe ku rundi ruhande itegeko ngenga nimero 18 akarongo kabiramye 2007 ryo kuwa 19 z'ukwezi kwa kane 2007 ryerekeye uburyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwa, risobanura neza ko mbere y'uko umuntu yimurwa abanza yahabwa indishyi ikwiye akabona kwimurwa. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Claude Ganza, Munyamagana.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 3994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tujye noneho mu Burundi, mu ntara ya Ruyigi, abigisha abana bavuga ko ari ikibazo gikomeye gushyira ku rugero rumwe abana bahungutse n'abasanzwe mu gihugu. Nubwo hari amashyirahamwe yatangiye gufasha abo bana kugera kuri urwo rugero, abo bigisha barasaba n'andi mashyirahamwe yita ku burezi ndetse na leta kugwiza uburyo bwo gushyira ku rugero rumwe abo banyeshuri. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana.
Abanyeshuri bahungutse bava mu bihugu bitandukanye nka Tanzania, Uganda na Kenya bafise ikibazo cyo kutumva igifaransa n'ikirundi. Uretse abavuye muri Tanzania bavuga n'igiswahili, abavuye mu Uganda na Kenya bo bivuga icyongereza gusa. Meranse Bucumi, umwe mu bigisha bigisha ku ishuri shingiro rirahitwa Imwegereza, komine Gisuru, intara ya Ruyigi, arigana ukuntu ari ikibazo kwigisha abana bahungutse.
Abana bacanga hari ibyigwa batabonye baje bahungutse, ugasanga nk'umunyeshuri umwe aravuye muri Tanzania ugasanga nta kirundi Aziya avuga igiswahili, barashika babiri abavuye muri Kenya cyangwa usanga undi avuye mu Bugande. Barahari turafise abashika batatu mu Bugande, ugasanga nta kirundi azi. Rero umunyeshuri cyo bimugora n'ururimi kavukire bw'u Burundi, bashaka kuvuga icyongereza gusa. Umbe naho umugambi w'igihugu na Burundi batumye inyigisho ni mu kirundi no mu gifaransa, twe turagerageza uri kuramwigisha uramubarira nk'i mu kirundi ama ugacuheza ugacumikira no mu cyongereza kugira ngo atahure gusuma.
Ubukene ku bavyeyi babo bana bahungutse ni kimwe mu byunyura ukuyoberwa mu ishuri kuri abo bana, kuko bacererwa cyane. Aho naho bakavuga ko baza ku ishuri babanje gukora utundi tukogwa muhira. Ivyo vyemezwa n'abigisha babo bana nk'uko bivugwa na Merance Bucumi, umwe muri abo bigisha.
Kiretse ko hibonekeza gusiba kuri bamwe bamwe kuri aba banyene basanzwe bakaburirwa izi nyigisho, turiko turababaza baratubwira yuko ari kubera kubera muhiru sanga ta tuntu tuhari tudufungurwa cyo gasanga abana bariko baracerekwa kubera abavye babagiye mu ndimo bavuga bati twebwe nitwe dushika twirondera ko dufungura cha tugaruka kwishura ati ivyo byose bitwe ntambana aribonekeza gusiba nta beshi bahevye kiretse umwumwe
ishirahamwe Hope 87 Burundi ryarashowe gufasha mu gutanga inyigisho zo gushira ku rugero rubere yawo bana bahungutse iryo shirahamwe ryabahabigisha bafasha kwiga igifaransa n'ikirundi nyuma y'ivyigwa ndetse no mu kiruhuko rikaba ribaha n'ibikoresho mfasha nyigisho Cyprien Bigirimana umuyobozi w'ishuri shingiro rya Mwegereza ahabera izo nyigisho amenyesha ko Hope 87 Burundi ryafashije bimwe biboneka
ishirahamwe rero ryadufasha cyane ryabafasha mu gutsimbataza ururimi batari basanzwe bamenyereye cyane hanyuma bakaza bakagira ubumenyi bigatuma abigisha bariko barigisha mu ishure abanyabana bagakwirikira bagatahura ibyo abandi bariko bariga abo bantu bwa mbere ryabafashe kumenyerana n'abandi kuko batari basanzwe bamenyeranye ko ariho bari bagihunguka hanyuma ryabashyira hamwe babandanya biga mu kihuko hanyuma bize mu kihuko ryabaheza ibikoresho bakoresha mu ishure iyo bariko bariga ndaheza riraduha n'abigisha abakurikirana kugira ngo bafashe mu kwigisha abo bana cyane cyane mu kwakurikirana mu izo ndimi basanzwe batamenyereye mu kwiga
uwo mugambi wa Hope 87 Burundi uzurangirana n'ukwezi kw'icumi Cyprien Bigirimana arongoye ishuri shingiro rya Mwegereza asaba leta gufasha kugira ngo imigambi nk'iyo yameho kuko abahunguka bakeneye gushikira mu ishuri baguma biyongera ku kwezi
asaba leta ko yotubondera ayandi mashyirahamwe afata mu mugongo abo bana kubera barafise ingorane cyane no mu ishuri usanga batamenya iyo turabaho Hope 87 yarigejeje abo bana kubera abigisha bashobora gukurikirana cyane na cyane cyane nyuma y'ivyigwa kubera ko hari ikiriko kiravamo kama leta yodufasha ikadusabira ayandi mashyirahamwe akurikirana abo bana zibafasha cyane kurusha kubera kuko benshi babandanya baza ku bwinshi bahunguka kandi ugasanga bafite izo ngorane nyine benshi ni ukuri twebona yuko hamwe uramuka bahagira baza kudufasha ziba nziza cyane ko nk'ikirundi bisaba ko bandika igifaransa bigasaba ko bandika indome bigasaba ikintu babyandika yaheza bikagora abo bigisha mu kubakurikirana kuko bisaba ko babaza kugira ngo babone yuko izo babigishije babitahura
mu cigwa cyo gutorokanya ibiharuro by'abanyeshuri bahungutse cyakuzwe n'ishyirahamwe Hope 87 Burundi mu kwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko mu ntara ya Ruyigi abana bari hagati y'ibihumbi indwi n'ibihumbi munani aribo bari bakeneye gusubira mu ishuri ivyo biharuro bikaba bitera vyiyongera uko ukwezi guta mu Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni umwanya w'amakuru ya siporo n'imikino. Here mu Rwanda muri kumwe na Jean-Claude Munyandinda
Umupira w'amaguru ejo ku cyumweru mu rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika ku bya Confederation ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda yari iri ku kibuga mpuzamahanga cy'ikipe ya Nyimba FC mu mujyi wa Aba muri leta ya Abia muri Nigeria wari umukino wo kwishyura wa kimwe cya kane kirangiza nyuma y'uko mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali Rayon Sports na Nyimba zari zanganyije ubusa ku busa icyizere cya Rayon Sports cyo kwitwara neza hanze cyajemo kidobya ku munota wa 12 w'umukino ubwo umukinnyi Stanley Dimba wa Nyimba FC yatsindaga igitego cya mbere biturutse kuguhuzagurika kw'abakinnyi b'inyuma ba Rayon Sports ku munota 24 Rayon Sports yishyuye iki gitego gitsinzwe na Bimenyimana Bonfils Caleb ku mupira wa ruhinduwe ku ruhande rw'ibumoso na Eric Rutanga ibyishimo bya Rayon Sports ntabwo byamaze kabiri kuko Ikwem Udo wa Nyimba FC yatsinze igitego cya kabiri ku makosa ya Ange Mutsinzi myugariro wa Rayon Sports kuva ubwo Nyimba FC yacuritse ikibuga yima Rayon Sports umupira abakinnyi bo hagati ba Rayon Sports nka Prosper Kuka, Olivier Niyonzima, Jaber Manishimwe ndetse na Kevin Muhire ubundi bari basanzwe ari ndahangarwa baburijwemo Inyimba FC isigara yitamba mu kibuga. Igice cya mbere cyarangiye ari ibitego bibiri bya Inyimba kuri kimwe cya Rayon Sports. Mu gice cya kabiri Inyimba FC yaje ariye karungu kurushaho igahererekanya umupira abakinnyi ba Rayon Sports bagasigara mu kimangaro. Buri kanya imirabyo y'amashoti yarabyaga imbere y'izamu rya Abuba Bashunga wa Rayon Sports. Abakinnyi Sande Adetunji, Joseph Osadiaye na Isiaka Oladuntoye batsindiye Inyimba FC ibindi bitego bitatu, byose hamwe byuzura ibitego bitanu kuri kimwe ku munota 48 w'umukino. Icyo gihe gutsindwa kwa Rayon Sports ntabwo byari bigishidikanywaho, ahubwo ikibazo abakurikiranaga uyu mupira bibazaga ni ukumenya ngo iminota 90 iraza kurangira Rayon Sports ikubiswe bingahe. Iyo minota 90 nyine yarangiye gutyo Rayon Sports irasezererwa kandi inyagiwe. Tunyarukiye mu mukino w'ubusiganwa ku magare. Uyu munsi kwa mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda irahaguruka i Kigali yerekeza muri Kameruni, irabizinduwe no kwitabira irushanwa ryitiriwe umufasha wa perezida w'iki gihugu, rikaba ryariswe Grand Prix Chantal Biya. Iri siganwa rizitabirwa n'amakipe 10 azaba arimo 3 ahagarariye igihugu cya Kameruni. Ikipe y'u Rwanda izaserukirwa n'abakinnyi 5 bayobowe n'umutoza Felix Sempoma. Abo bakinnyi ni Jean Bosco Nsengimana, Eric Manizabayo, Uwiduhaye, Janvier Rugamba na Bonaventure Uwizeyimana. Uyu Bonaventure Uwizeyimana ari mu bitezwe ko ashobora kwitwara neza, cyane cyane ko akunze gutungurana mu masiganwa yabereye hanze y'u Rwanda. Mu ntangiriro z'uyu mwaka yatangaje ko ngo nubwo nta kintu cy'agatangaza yari yerekana nk'umukinnyi ngo muri uyu mwaka ashobora gukora akantu.
Ndi umukinnyi ukinnye turi z'u Rwanda 6 kandi kuba nta kintu ndakora kidasanzwe ntabwo ari kubera ko ndi umuswa, ahubwo igihe kigera bikaba ngombwa ko nitangira abandi. Ariko ngiye niha ntego uyu mwaka kuzakora akantu kari special haba muri Tour du Rwanda cyangwa se mu yindi mikino isigaye yo mu mahanga.
Isiganwa Grand Prix Chantal Biya rizatangira ejo ndi kwa gatatu tariki ya 26 Nzeri, rirangire ku cyumweru ku itariki ya 30. Rizaba rigizwe n'intera 5 zose hamwe zirecya n'ibirometero 699. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude urakoze. Mu Burundi naho mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka nawe abafitiye amakuru ya siporo n'imikino.
Mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa 8 w'ihiganwa. Ku munsi wa 6 ku kibuga citiriwe umugano Ludovico kwa Gasore, igihe cyose aho 8 Atletico Olympique watsinze Messager Bujumbura yose yo mu gisagara ca Bujumbura kimwe ku busa, igihe cyose aho 10 naho Buja City watsinze Le Lier yose Bujumbura 2 ku busa. Kuri Stade Rukundo Ngozi, Kansai United wo mu Kayanza watsinzwe na Aigle Noir mu Makamba 3 ku busa. Kuri stade Ingoma Igitega, Flambeau d'Orest watsinze Rukinzo 2-1. Aho hari igihe cy'isaha 8 igihe cy'isaha 10 naho Flambeau du Centre wo ngaho nyene Igitega wanganije na Lydia Ridike Burundi Sport of Africa w'i Bujumbura 2-2. Kuri w'Imana, ihiganwa ryarabandanije ku bibuga bitandukanye. Ku kibuga cyitiriwe umugano Ludovico kwa Gasore i Bujumbura, Vitaro wo mu gisagara cya Bujumbura wanganije na Olympic Star w'Imuyinga ubusa ku bundi. Kuri stade Ngoma Igitega, Musongati wo muri iyo ntara watsindiye Umuhira na Bumamuru wo mu ntara Cibitoke 2-1. Kuri stade Urukundo Ngozi, Messager Ngozi watsinzwe na Ngozi City yose y'Ingozi 2-1. Mu bijanye n'inkino zo kwinonora imitsi naho abananotsi 5 nibo bazoserukira u Burundi mu nkino mpuzamakungu zo kwinonora imitsi Jeux Olympiques zizobera mu gihugu cya Argentine kuva ku igenekerezo rya 8 gushika ku rya 18 ukwezi kw'icumi kuza. Ivyo bishikirizwa n'uburongoye umurwi w'igihugu ujejwe inkino zo kwinonora imitsi. Umufasoni Lydia Sekera arongoye Komite National Olympique akavuga ko abazo kwitaba izo nkino atandabamye bafise.
Muri Argentine hazogenda abatlete bashika 5 bazogenda bafashwe mu mugongo na seyo ariyo izotanga amabie d'avion ya delegation yose. Komite National Olympique nayo ikitanga amafre de mission deta nayo ice ifasha kuvyerekeye ordre de mission.
Uwo mufasoni aharugwa mu bafasoni babiri bamaze kurongora amashirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko agiye gutera iyindi ntambwe. Iyo nayo niyo kwitoza ku burongozi bw'ishirahamwe rya Afrika rijejwe inkino zo kwinonora imitsi. Akunowa mufunyafunyo y'Igifaransa Lydia Sekera akavuga ko hamwe yotorwa rizoba riteka rikomeye ku gihugu cy'u Burundi.
Tugiye kwitoza gutwara Association des Comités National Olympiques zo muri Afrika cyambere na mbere niteka ku gihugu cacu kubera yuko kubona ishirahamwe nk'iryo o ejo aho bukera bashobora gutora umurundi ngo arirongore kuko ubu turi mu bihe aho ama komite nasional olympique agabuwa mu bice nta bumwe burimo kandi aho dufise ingorane nyinshi no vuga za governance kubona rerejo aho bukera itariki 29 z'ukwezi kwa munyonyo bashobora kuvuga bati turatoye nsekeralizia umurundi kazi niteke rya mbere izoba rihari
mu mupira w'amaboko basketball naho kuri uyu w'Imana habaye demi-finale zigira gatatu kugira haboneke imigwi ibiri izokina urukino rwa nyuma rwa play-off ku ruhande rw'abagabo ku kibuga cha Département Sport mu gisagara cha Bujumbura mu rukino rwa mbere Carne watsinze Dynamo bitoroshe ku manota 61 kuri 59 urunani na gurutsinda nyine bitoroshe Jimukana 81 kuri 78 inkino za nyuma zikazohuza Berkostar na Legazelle ku ruhande rw'abigeme n'abakenyezi ku ruhande rw'abasore n'abagabo naho hakazotana mu mitwe Kerne n'Urunani Ujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu rugendo yagize mu karere ko muri Amerika mu manuko, umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis yavuze ko ububabare bw'abanya Venezuela ubandanya bwatewe n'abategetsi b'icyo gihugu. Avuga ko bitatewe n'impanuka. Mattis avuga ko Venezuela yicaye ku matunga akomeye cyane y'ibitoro, ngo ivyo mu bisanzwe vyotegerejwe kugirira akamaro gakomeye abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyamiriza ivyo intwaro ya Perezida Nicolas Maduro yakoze mu gihugu cigeze kuba giteye imbere mu butunzi. Umushikiranganje rero kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis avuga ko bari kumwe n'abanyagihugu bo muri Venezuela mu bubabare barimwo bwatewe n'intwaro ikandamiza abanyagihugu yatumye bahunga igihugu cabo. Perezida Nicolas Maduro yagabishije ibihugu bibanyi vya Venezuela vyavuze bitagenda neza muri ico gihugu. Jim Mattis avuga ko Perezida Maduro yotegerezwa kumenya ko badatorera inyishu ibibazo vyabo muri ubwo buryo mu karere ko muri Amerika. Avuga ko ibihugu vyo muri ako karere bigendera kuri demokrasi bizoja hamwe mu kuyamiriza imvugo nk'iyo igabishije ibihugu bibanyi. Simon Bolivar, umutegetsi yahabuje ibihugu vya Venezuela, Bolivia na Colombia vyari mu mizana intwaro ya gikoloni y'igihugu ca Espagne, yigeze kuvuga ko leta nziza ari yubahiriza umutekano w'abanyagihugu. Yamara umushikiranganje ajeru kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis avuga ko ari Perezida Maduro nakagwi k'abantu bamwegereye barenze kwiragi rya Simon Bolivar. Umushikiranganje ajeru migenderanire wa Amerika Jim Mattis aragabisha ko demokrasi intwaro ifatiye ku mategeko n'ubwigenge hamwe n'uburenganzira bw'abanyagihugu ata woshobora kubifata minenegwe, ngo ni ikintu gikomeye cyane kuvyibuka mu gihe umuntu yitegereje ibyo Perezida Maduro yakoze mu gusambura inzego za demokrasi mu gihugu ciwe. Mattis avuga ko mu bihugu birangwa na demokrasi, igisirikare cyisunga ingendo ya demokrasi mu kumvira ubutegetsi bw'igisivili. Avuga ko ivyo vyibonekeza mu bihugu vya Argentine, Chili na Colombia, ngo yamara siko ibintu biri muri Cuba, Venezuela canke Nicaragua, aho igisirikare kimenyereye gukandamiza abanyagihugu no kugumiza ku butegetsi intwaro zimwe zimwe. Jim Mattis avuga ko Amerika mu gikorwa cyo kugwanya intwaro nk'izo irondera gukomeza ugukorana n'ibihugu bicyuditse vyiyemeje gutsimbataza demokrasi n'intwaro zigendera ku mategeko mu karere ko mu burengero bw'isi.
Idyo cyari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibidashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
ikiganiro ejo.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Wafasha amajwi hakanadufasha gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimas. Kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nizina ry'abagenzi banjye mbashimiye kuba mwaduteza amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.